radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yabaye umutegetsi wa mbere w'icyo gihugu, wongereye umushahara w'abasirikare n'abashinzwe umutekano ku kigero gishimishije.
Aje kwiha ijambo imbere y'abapolisi, imbere y'abasirikare, byerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda. Numukenyu urakoze kugira ngo ntihagire umuntu numwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro cyangwa ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza.
Mumfish niyongera umunyamakuru ukorera ku bibazo by'inzego z'umutekano. Leta y'u Rwanda iravuga ko yashoboye kuvana muri Sudani abantu 42 barimo abanyarwanda kwa 32 n'abandi 10 bafite ubwenegihugu ubutandukanye. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda, umusirikare yarashe umuministiri yararinze Colonel Charles Okello Ingola, wari minisitiri wungirije w'abakozi, yarashiwe iwe mu rugo i Kampala mu murwa mukuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, uwo musirikare na n'ubu utaravugwa izina yamaze gukora ishyano, nawe arirasha. Hari amakuru avuga ko hari abandi bantu bakomeretse. Impande zishamiranye muri Sudani zemeye kongera agahenge ko guhagarika imirwano mu gihe cy'andi masaha 42. Fidel Niyongabo:
ukumvikana guhagarika intambara kwari kwasanzwe, ariko nticyabujije ko abariko baragwana batavyubahiriza. Aka kandi gahengwe gategekanijwe kugira hatanga umuhora abantu bacamwo kandi n'abasivile bashobore guhabwa imfashanyo, ariko intambara zarabandanije. Uruhande rumwe rwagiriza urundi kuba rutavyubahiriza. Umuyobozi nshingwa bikorwa w'ishyirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa PAM, Cindy McCain, yavuze kuri wa mbere ko ico gisata ca ONU gikubye ingingo yo guhagarika ibikorwa cyari cyafashe igihe abakozi batatu ba PAM bicwa ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane. Yavuze ko amareta ya Gedaref, Kezira, Kasara na White Nile ariyo byitezwe ko agiye gutangirwa mu ifashanyo ku banyagihugu bazikeneye. Abantu barenga miliyoni 15 bari basanzwe mu bihe by'inzara muri Sudani mbere y'uko iyi ntambara itangura. Yavuze kandi ko yiteze ko ibi biharuro byiyongera mu gihe intambara zibandanya. Leta y'Ubwongereza yatangaje kuri uyu w'Imana ko yongereje iminsi kugira indege yayo ibandanye ikura abanyagihugu muri Sudani. Ndege ya nyuma y'Ubwongereza yavuye ku kibuga cy'indege ci Wadi Saidna ku munsi wa gatandatu. Intambara hagati y'igisirikare cya Sudani n'abiyongoye kuri leta yatanguye ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane. Abandi bihumbi n'ibihumbi baravuye mu gihugu kubera intambara zabandanije kwiyongera. Abandi amajana n'amajana barishwe, abandi bihumbi barakomereka kuva izo ntambara zitangura.
Leta y'u Rwanda iravuga ko yashoboye kuvana muri Sudani abantu 42 barimo abanyarwanda 32 n'abandi 10 bafite ubwenegihugu butandukanye. Bageze i Kigali mu rukerera bazanywe n'indege ya Rwanda ya ibavanye mu mujyi wa Aswan mu Misiri. Umuryango w'abibumbye uravuga ko ikiremwa n'umuntu muri Sudani kiri mu makuba ije ni mukankunsi.
PAM yavuze ko gutanga ibiribwa byitezwe gutangirira muri leta ya Gadaref, Gezira, Kasara na White Nile muri iyi minsi iri imbere hagatangwa ibyo kurengera ubuzima benshi bakeneye cyane. Ubu iryo shami rya ONU ryagize riti: tuzakora mbere na mbere ku buryo umutekano w'abakozi bacu bose n'abafatanyabikorwa bacu udahungabana mu gihe tuzaba turimo kwita ku bantu biyongera bakeneye gufashwa kurusha abandi. PAM yari yavuze ko ihagaritse operasiyo zayo ubwo abakozi bayo batatu bicwaga ku munsi wa mbere w'ubushyamirane hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces. PAM yagaragaje ko abantu barenga miliyoni 15 bashobora kugira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Sudani mbere y'itangira ry'imirwano. Yari yanavuze ko yiteze ko umubare uziyongera uko imirwano izagenda ikara. Hagati aho, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yohereje muri Sudani umuhuzabikorwa by'ubutabazi bwo mu bihe bikomeye Martin Griffiths kugira ngo ajye gusuzuma uko ibintu bihagaze muri icyo gihugu. Ubwo yari ari Nairobi muri Kenya ejo kuwa mbere, yanditse kuri Twitter ati: dukeneye kubona uburyo bwo kugeza imfashanyo mu gihugu no kwishyikiriza abo bose bayikeneye ndetse no kurinda abasivili. Dukeneye kandi gukora ku buryo abantu babona aho banyura hari umutekano, bahunga ubushyamirane no korohereza operasiyo z'ubutabazi. Griffiths byitezwe ko agira muri Sudani uyu munsi kwa kabiri.
Abashinzwe umutekano muri Ethiopia bataye muri yombi abantu 47 bashinjwa kwica umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi muri icyo gihugu. Girimaye Shitila yishwe mu cyumweru gishize akekwaho umugambi wo guhirika ubutegetsi Fidel Niyongabo.
Girimaye Shitila ayoboye umugambwe mu ntara ya Amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi birangiye abo bantu 47 bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanye ibiganisho amabombe n'ibikoresho byo guhanahana makuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijeje umutekano. Abantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu byo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta mu ntara ya Amhara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu. Bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba Amhara. Itangazo ry'inteko zijeje umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya Girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa. Girma umunywanyi w'umugwi nshingwabikorwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia Prosper Lepari yaratotejwe n'intagondwa zawo mu bwoko bw'aba Amhara ku mbuga ngurukana bumenyi. Bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Amakuru ya leta yo mu ntara ya Amhara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye Girma abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari kateragana igisagara cya Debre Birhan kiri hafi y'ibirometero 100 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba. Girma ya Shitila ayoboye umugambwe mu ntara ya Amhara yishwe hamwe n'abandi bane mu gitero cabaye ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Abo bantu 47 bahagaritswe bikekwa ko arabagira iterabwoba bafatanye ibiganisho amabombe n'ibikoresho byo guhanahana makuru nk'uko bitangazwa n'inteko zijeje umutekano. Abantu bikekwa barakoranye mu gihugu no mu bihugu byo mu mahanga mu mugambi wo kwigarurira leta mu ntara ya Amhara mu ntumbero yo gutembagaza leta ku rwego rw'igihugu. Bashaka gushika kuri uwo mugambi mu kugandagura abategetsi bakomakomeye bo mu bwoko bw'aba Amhara. Itangazo ry'inteko zijeje umutekano ryamenyesheje ko igandagurwa rya Girma ryakozwe n'abo bantu rivuga ko ari intagondwa. Girma umunywanyi w'umugwi nshingwabikorwa w'umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia Prosper Lepari yaratotejwe n'intagondwa zawo mu bwoko bw'aba Amhara ku mbuga ngurukana bumenyi. Bavuze ko ari umuhemu kandi yegeye cyane umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Amakuru ya leta yo mu ntara ya Amhara yatangaje ko abantu bitwaje ibigwanisho bateye imodoka zari zitwaye Girma abajejwe kumukingira na bamwe mu muryango wiwe ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari kateragana igisagara cya Debre Birhan kiri hafi y'ibirometero 100 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba.
Murakoze Fidel Niyongabo na Eugene Mukankunshi mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ku minogo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Imiryango y'abantu 200 biciwe mu mirwano hagati nyeshyamba za M23 n'ingabo za leta muri pariki ya Virunga hagati ya teritwari ya Masisi na Nyiragongo irasaba ko leta ibashyingura mu cyubahiro kugeza amagingwa ya imirambo y'abo bantu inyanyagiye muri pariki. Ntabwo irashyingurwa imiryango yabo kandi irasaba umuryango w'abibumbye gukora amaperereza ku rupfu rwabo. Wa leader Yusa Sanka
bikekwa ko benshi muri abantu biciwe hagati y'ukuboza k'umwaka ushize kugera kuri urwo uyu mwaka. Harimo abagore n'abana bigaragara ko bishwe mu buryo butandukanye. Ikibazo k'ingutu abaturage ijwi rya Amerika ryavuganye nabo nuko kugeza n'ubu nta n'umuyobozi n'umwe cyangwa n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bari babivugaho. Mukaneza Justine na Yusufu Karenga babuze ababo batanga ubuhamya uko ibi byabaye.
Bari benji bari bari kuja gushaka ibyo kurya abandi kuja kugura makara kuko yubuze uko wabigenza udafite mu munsi uja kugura makara kugira ngo ubone ukundo wabaho n'abantu ukundo babaho. Ubwo rero benji bagiye barafatirwa no mu yabage ngo mu nyuma gwo gwibirayi bakamutsindayo. Ubwo rero bamara kumutsindayo kumva ngo umuntu wawe yagize ute yaragiye. Nigucho bimeze
abantu baguye muri aha kujya benshi n'abaturage muri aha kujya hari hatuwe twagiye kubone tubona mu gitondo kare kare saa 10 za muziki tubona batugezemo amabomba amasasu uwagize amahirwe yakijijwe n'amaguru abahinzi bagiye barabafata bakababoha bakabica baboshe makuru turayafite abenshi bishwa bicwa n'imipanga ndese ubwo makuru turayafite menshi guzuye abadamu bo bafataga bamukoza ibyo bamukoza barangiza bakanamwica abahinzi abacanyi makara n'aborozi bari barimo bo muri iyi minsi turacyafite ubwoba ariko leta dufashije ikaduha imbaraga twasubirayo kuko niyo turi tubereye tumerewe nabi kandi tugira udusura nditugiraho guhinga kuko imirimo twazikuwemo ubu tubayeho nabi cyane mbona hamya konka kagusa leta ntabwo yari yamenye ubuzima turimo.
Bamwe mu baturage ijwi rya Amerika rya Sanzi Karuli Kalake Kibumba no mutundi duce bavuze ko ubwicanyi nk'ubu ni ngo bwatumye bahunga umusubirizo bava mu byabo bakemera kujya kuba mu kambi z'impunzi zegereye umujyi wa Goma. Cyokora bafite icyizere cyo gusubira niba guverinoma ikora icyo mbona mpagaze Claude
Asane leta dusahidira kuko yabashingura mara kubashingura tukagira umutekano mbese tukagira n'amahisha meza tukabona ukundo twabaho ariko iyo buno turi kugenda tukagenda nda tubona indumbi mu nzira za bene wacu tugenda tudafite umutima gumwe tutekereza kuko natwe mu nzira baragirute baratwica ngo tukagenda dufite ubwoba niyo mvamvu mwadusabira muri leta mukatuberayo mbese mukadusahidira cyane tukabona kuko abo bantu bagirute bashyira kuko abari ko gari kubonekana umubiri gukaba gwarasize bana bashingura tu bagashingura goma gufa gakava hejuru kuko aho turindi twishimye gomarara miko dufite kwisi tukona dufite ibibazo bituremereye cyane.
Societe civile ya Nyiragongo aho Kalaki yegereye ari naho ari umubare mwinshi wabishyuwe yamaganye ibikorwa ikabivuga yuko itangara n'ubunebwe guverinoma ikomeje kugira muri iki kibazo kandi yarakivuzeho kuva kera. Irasaba leta ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'abandi barwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kureba kandi bagashyira ingufu muri iki kibazo gisa nk'ikirengeje urugero rw'ibyabayikishije muri Rucuru. Mambo Kawaya uhagarariye Societe Civile muri Nyiragongo yatabaje kuri Radio Ijwi rya Amerika ati
unaona hivi kumeonekana
mkuu amaze kuone kinumbi zigaya kuri 200 benshi hakabarimo abagore n'abana. Icyo dusaba ku bayobozi nuko bohereza abasirikare muri utwo duce twari turimo mama 23 kugira ngo bagende bakomeze kurinda abaturage. Icyo dutinya nuko mama 23 iramutse imenye ko tumaze kumva inkuru iri bukoreshe ko shobwe kose ihambe vuba vuba ababikiwe kugira ngo ubu bwicanyi busohoke mu ibanga kandi mu byo tugomba kurwanya shaka guverinoma n'abafatanyabikorwa bakora nkete mu buryo bwihutirwa. Inara ya Kivu ya Ruguru iyoborwa n'abasirikare hakaba hatariho ministre ushinzwe umutekano. Abayobozi twavuganye nabo basezeye kudusubiza ubutaha bongera ko nabo bari bukora ubushakashatsi bamenye uko ibintu bigenda muri ako gace. Ni muri teritwari ya Masisi ke hafi ya teritwari ya Nyiragongo na hantu hatuwe n'imitwe z'inyeshamba zitandukanye zifasha ingabo za leta mu kurwanya MA-23 ariko ingabo za leta na guverinoma muri rusange na numwe uzuko ubutegetsi bwaho bugenda bikaba ari umwijima ku bintu byinshi byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri utwo duce tw'intara ya Kivu ya Ruguru. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira abarundi kurwanya ubunebwe n'abafite akaboko karekare basahura iby'igihugu. Yabivugiye mu ntara ya Bururi ku munsi wo kwizihiza umunsi w'abakozi elojibirikaneja.
Mu bindi bihugu bitari bike byo ku isi mu Burundi kuri uyu wa mbere kwa gatanu wibukwa munsi w'abakozi n'akazi ryari konji. Ibirori byabereye muri buri komine mu ntara zose kwa 18 nyamukuru byakorewe mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Umukuru w'igihugu niwe yari umushyitsi w'iteka. Muri make yibukije ko abarundi bose batarwanije ubunebwe na bakaboko basahura bike biba byabonetse hataraterambere rishoboka mu gihugu. Imbere y'uko umunsi ushika, Perezida Ndayishimiye hari umurwi w'abakozi ba leta yari yabwiye agakuru keza n'abasirikare n'abapolisi mu mpera z'indwi ariko yugurura umwaka w'ishure w'intwazangabo mu gipolisi mu Rwindwi yatangaje ko yongeye umushahara abasirikare na polisi aha yari mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero wa hari kigo cy'intwazangabo mu gipolisi
mutangure utugambi twiterambere mu miryango wanyu mu minsi heze ndabibabwiye mwavuga ngo ntibikunda ko dufata credit kandi nabonye inyamiramabi yahembwa ibihumbi bitanu ndamubaza nti wewe byagenze gute ati nafashe credit kugira ngo bake akazi muhira igihugu nacyo mukorera cyabibutse iminsi yose irose inyungu vyaziyo nyungu nicyo tutabwira mucungere umutekano cyane abene gihugu batunge bace bashora hanyuma haboneka amakori amakori aduze ikigega nacyo kiramire abarundi bose n'abakozi b'igihugu badahanze
nta rugero president Ndayishimiye yavuze umushahara wadubugijwe ko ariko bamaze guca ku makonti baba abasirikare na polisi bato bato ibisongerezi n'intwazangabo babwije ujya Amerika ko atanu umwe umushahara utiyongereye inshuro imwe mbere hari n'abasanze bongewe inshuro irenga imwe gusa ije ujya Amerika nta bimenyetso by'ukuri yabonye kugira ngo twemeze urugero iyo mishahara yongejwe ko abaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana kubera batemerewe kuvugira mu itangazamakuru akamwemwe karabasyama ariko ku rundi ruhande abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bashegeshwe n'ubuzima buzinze umunsi basanzemwo
inzara nyene ibiciro byaduze urumva twebwe hoye emwe n'ingorane no kuri ego leta rusaba yuko n'abandi bakozi yoyo bongera
ngo ndawuhimbaza usa ariko ndiko ndawuhimbariza mu bukene tumerewe nabi ibiciro byabaye ndase kuko twosaba umukuru w'igihugu nyakubaho so barundi kugira akorora ibiciro vrema ku bintu by'ibifungurwa
bonfite nyongereye umenyesha makuru mu Burundi akorera cyane ku bibazo by'inzego z'umutekano bavuga ko kuva Burundi bwitwa izina atamukuru w'igihugu yari bwongera abasirikare n'abapolisi cyanke abajandarume kuri urwo rugero
abandi bategetsi bagiye batwara Burundi kuva igisirikare n'ico gipolisi cyanke ijandarume gishingwa hatari bwigere haba abategetsi babongera amafaranga ku rwego babongeye uko muri kino gihe dufatiye kugitigira cy'amafaranga n'ubushobozi bw'ibyo ashobora kugura n'amafaranga yabahaye mu gihe bari bakenye cyane mu gihe barangwa n'imyidogo aje kwiha ijambo imbere y'abapolisi imbere y'abasirikare byerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda n'umukenyi urakoze kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro cyangwa ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza hama kandi n'umukenyuro haba muri politiki no mu mutekano wiwe bwite nk'umukuru w'igihugu
kubwiba byatahuritse hagereranijwe n'akazi bakora
n'abantu bakora akazi ikatoroshe n'abantu bakora akazi amasaha 28 kuri 28 n'abantu badafise umwanya w'akaruhuko benshi bita mu ndimi z'amahanga weekend bakora imirimo igihe cyose kuko bararira igihugu ijoro bakacirirwa ijoro bakora mu gihe kitoroshe bakorera ahantu hatoroshe ibiro vyabo ushobora kubisanga biri mu kibira ushobora kubisanga biri mu kabande ushobora kubisanga biri mu isoko
kuri uyu wa mungu president Ndayishimiye yari yashikirije ijambo abarundi yemeje ko igihugu aramutwa gikenye asaba umwe wese kwikubita agashi kugira gitere imbere
igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abene gihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu ibyo si ibyo turinda kwigishwa kuko turabona ko uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana gukora
iyi mvugo itandukanye cyane niyo umukuru w'igihugu yamanye iminsi aho yaca mu ntara zitandukanye nk'igihe yari mu cyankuzo mu buseruko
murumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushiha ngo aronke amadolari ngo amajana ane na 425 ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva icyo kicyo cyo kavuze ngo w'icyenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajana ane na 425 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicariye ibujumbu w'icyenda juru ayo madolari arakoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera iya shetani iyo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwandukize abandi benegihugu umuntu azoza kubwira ko uri umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazombwira uti toka shetani
umunsi mpuzamakungu w'abakozi ushyize mu Burundi mu gihe hari abakozi bagera ku 432 ba leta batabukuye mu cibo imishahara yabo ubushikanganji bw'abakozi bwavuze ko bwihenze busanga bwayipopularanirije kuri konti imwe naho icyo gihugu kivurwamo ubukene buvuze uruhwa uyu munsi abakozi baba ba leta n'abikorera utwabo bari bagororotse mu mishanana n'imyambaro myiza hari bururi ha president Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bari baroye co kimwe no mu yandi makomine y'igihugu nk'uko amasanamu ijwi rya Amerika ryabonye bigaragaza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta y'u Burundi kimwe n'ibindi bihugu bisangiye ikiyaga cya Tanganyika bafashe icyemezo cyo guhagarika kuroba muri icyo kiyaga kugira ngo umusaruro w'amafi wiyongere. Abarundi bagera ku 17 batunzwe n'umwuga wo kuroba. Abo mu Rumonge baganiriye n'ijwi ry'America baragaragaza impungenge batewe n'icyo cyemezo. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye.
Igiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hano nari ntegeme.
Je dubise barofi 96 sinze tubazobaho gute kuko reba tujwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imijyango natwe dukora ako kazi atwimvye ati tugiye kubaho gute duhungire he nibibazo gusa.
Dubise mabaro munini cyane kuko twega twa dutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika muga twega turiko turaraba tubona yuko atatuzo batana n'amatoko twa dufisi
nyakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarika iyo ngingo kuko nizobirwa twadumuriza zokoze
tugenda n'ubumuga twamaze gukura muri ugo Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiya none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutongiye imijyango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye porojimeje gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanya
nuko ni barabukuntu ukore leta yashaka kuyigora barabukuntu byosha bikahinduka kubera nta bugara ngo bugara ikiyaga kuko ngatwapishi benshi kandi tugapishi nakanda kazi tukora taraka nyine niko kazi katutunze none bamise bugara ikiyaga cyo tubaho gute
abone bero byihe kumwiha wo mu Rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugarika iyaga amezi atatu hari kuri uyu wa 11 ndamukiza bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga inyuma y'indwi bahagaritse kuroba nk'uko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku wa 15 Rusama gushika ku wa 15 Myandagaro ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bidisangiye ari byo u Burundi Tanzania Kongo na Zambia abarundi baroba mu Tanganyika bagera ku 17 amafi arubwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arubwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha nawe nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucigagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi hari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro cy'indagara kiramanuka kigashika no ku 200,000 by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke ine ku 500,000 muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu 60,000 ku kiro kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iyibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa nabifise abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindi umwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ingingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deon Duwayezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byohagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byohagarikwa amezi 8 ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi kumwe aho mu Rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarobyi ubwabo bene amato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera abarobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko
tugiye kumara meza 3 tutazi ngene tuzoba tugiye guhinduka kuri je ubwa mbere n'ugupfa kuko niho hano nari ntegeme icunzi cyo muri meza 3 n'ugupfa abana banze ntibazosubira no kwishura sinzi mu gukende ngene bazoyika sinzi ngene bagiye kubaho n'ugupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi natahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugiza meza 3 zitaboneka muga muri aya meza 2 habonetse ifi tutari kwitegura
wiri niyo mwungere yanonoso ibijanye n'ingaburo ibereye nawe arahanura badafungura inyama kubera imvukanaka ko muri ico gihe batazoba baronka amafi boca bikora ku nkoko udukwavu canke ikanga kuko zifise umusoso nk'uw'amafi
urakoze Thierry Ndayishimiye uburusiya burashyira mu majwi Tazunzu mweza Amerika, buvuga ko Amerika ibangamiye imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bya Afurika n'Uburusiya. Ibisobanuro Fidele Niyongabo.
Icyegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburusiya, Mikhail Bogdanov, yavuze ko Leta ya Amerika iri kiremera mu buryo butari bwibonekeze imbere yaho ibihugu byo muri Afurika kugira bihagarike imigenderanire myiza bifitaniye n'igihugu ciwe. Yatangaje ko muri utwo twigoro two gutoba iyo migenderanire harimo kugerageza kuburizamwo ikiganiro ikoraniro riterekanije guhuza Uburusiya n'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara cya St. Petersburg mu Burusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azokwakira inama igira kabiri hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu byo muri Afrika mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara cya St. Petersburg. Iyo nama izoba ifise intumbero yo kwerekana akigoro kiwe ko kwiyegereza ibihugu byo muri Afrika inyuma y'uko akumiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuye ku bitero igihugu ciwe cyatanguye gukora muri Ukraine araheza umwaka. Icegera cy'umushikiranganje w'Uburusiya ajeje mu migenderanire Mikhail Bogdanov yasubiye kwagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi ko byafashe imigambi yo gukumira Uburusiya mu makungu. Bogdanov yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse biriko bikora uko bishobora kose kugira bikumira Uburusiya mu byerekeye politike n'ubutunzi harimo guhungabanya inama igira kabiri hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu byo muri Afrika tegekanijwe kubera mu gisagara cya Petersburg mu kwezi kw'indwi. Yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Burusiya TASS. Uburusiya bwavuze ko ibitero bwakoze muri Ukraine atari ngwano ko ari igikorwa cya gisirikare kidasanzwe yamara Ukraine n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi bivuga ko ari ngwano y'agasomborotso y'Uburusiya ibise umugambi wo kwigarurira ubutaka bwa Ukraine. Bogdanov yatangaje ko kuva igikorwa kidasanzwe cya gisirikare gitanguye muri Ukraine ibihugu byo mu burengero bw'isi byongereje imigambi yo kuremera ibihugu byo muri Afrika biciye mu kugabisha kubifatira ibihano no guhagarika imfashanyo y'amafaranga n'igenewe gufasha abanyagihugu bo ku mugabane wa Afrika. Ingwano muri Ukraine yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi inakura mu vyabo abandi miliyoni n'imiliyoni itanguye Uburusiya bwari yegereje Ubushinwa, Uhindi n'ibihugu byo muri Afrika aho bwarondeye gukomeza imigenderanire kurushiza n'ivyo bihugu. Uburusiya bwarondeye cyane cyane gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afrika. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yaragendeye mugabane wa Afrika inshuro zibiri muri uyu mwaka inyuma yuko agendeye uwo mugabane hagati umwaka urangiye w'ibihumbi 2022. Afrika y'Epfo yaratunganirije hamwe n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa imyimenyerezo ya gisirikare yamaze iminsi 10 mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Umugwi w'abacangero b'Abarusiya Wagner wararungitswe kugwanya abagwanya ubutegetsi mu bihugu bya Mali na Republika ya Central Africa. Muri ico gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakiye inama yahuje igihugu ciwe n'abategetsi b'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze i Washington DC. Ariko arondera gukomeza no kwagura ibihugu bikorana na Amerika mu gihe inguvu n'igihagararo by'Uburusiya n'Ubushinwa biriko bitera byiyongera cyane ku mugabane wa Afrika. Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Mikhail Bogdanov yatangaje ko abategetsi ba Leta ya Amerika bariko bakora irimentanya rigenewe kwambika ibara igihugu ciwe mu kwagiriza ico gihugu ko kiriko kirondera kwicisha inzara ibihugu byo ku mugabane wa Afrika.
Mbere yo kurangiza aya makuru mbagezeho inkuru itugezeho muri aka kanya iravuga ko kuri uyu wa
kabiri ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu Papa Francisco yatoriye Padiri Baltazari Ntivuguruzwa kuba umwepiskopi wa diosezi ya Kabgayi, akaba asimbuye Musenyeri Smaragde Mbonyintege ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru. N'inkuru itangazwa n'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda. Hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwa mwaduteza amatwi, dukomeje gahunda yo gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inzu y'umurinzi ntawijyamo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.